kwenye pimi.
Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yiko kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutukumvira kuri FM jana kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu makuru w'estato ya Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com muri beneza shuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ika
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Mundwi iheze abafasoni bo muri komine Giteranye mu ntara Muyinga barongoye abandi barakurikiranye inyigisho mu gihe cy'iminsi ibiri zari zifise intumbero yo kubakarihiriza ubwenge mu bijyanye no kurongora neza amashyirahamwe hamwe n'amakoperative, kumenya kuziganya neza ibikorwa byayo no gukora ibishobotse byose kugira ngo ibyo bikorwa bizemwo umwimbu ugwiriye. Abapfasoni barigishijwe kandi ukuntu bokinga bakanirinda indyane hagati yayo mashyirahamwe canke izivuye hanze yazo. Urwo ruganda rwa uwe n'ishyirahamwe nyafurika y'ubaruka Jape Africaine ibifashijwemo n'ibiro bya ONU, ONU FLAM, umugambi witiriwe WPHF Femme pour la paix et l'action humanitaire, ni ukuvuga umutahe wo gufasha abafasoni kugira ngo kugira uruhara mu bikorwa byo kurondera amahoro hamwe no gufasha imbabare. Two kwibutsa ko urwo ruganda atari urwa mbere rutunganijwe kuko gushika ubu abafasoni 171 n'umwe hamwe n'abakobwa 99 bava mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi bamaze guhabwa inyigisho nk'izo. Mu kiganiro mu isanga cy'umunsi twatumiye babiri mafasoni babitavye urwo ruganda kugira ngo batuyagire akarusho bakubuye bunge batubwire akamaro k'inganda nk'izo. Turi kumwe na Madame Isabelle Zaninka ava mu ntara Muyinga. Isabelle Zaninka aserukira ishyirahamwe ya Jape Africaine mu ntara ya Muyinga. Muraho Isabelle Zaninka. Muraho, murakomeye, muratwumva?
Halo,
muratwumva Madame Zaninka Isabelle? Reka tusabe.
Halo,
uratwumva?
Ndamwumva, ndamwumva.
Ego, murakomeye, muze burishura rero, murakomeye.
Bo jewe nitwa Janiya Isabelle. Ndi mu ntara ya Muyinga muri komine Gasorwe.
Ni byiza cyane rwose wakoze kwa witabye ikiganiro. Turi kumwe kandi na Delicia Ndagijimana ari imukike mu ntara ya Bujumbura. Muri aho Marie Delicia Ndagijimana. Murakomeye namwe?
Ndabumva.
Murakomeye namwe? Muratwumva? Ndibaza ko muri ko muratwumva neza. Muranyumva neza? Madame Isabelle, muratwumva?
Hello.
Oui, muratwumva Madame Isabelle. Nashaka mutubwire majambo make cyane rwose akarusho mwakuye mu ruganda mwagiyemo mu ndwi iheze. Madame Isabelle, muratwumva?
ndabumva ariko ari ibintu bigoma birantira mu ndabumve neza
egera telefone utwumvirize hanyuma uzurishuri ibibazo anashaka mutubwire bwa mbere na mbere akarusha mwakuye mu rugo Ruganda
akamaro twaba twarakuye nizo nyigisho twahawe kijyanye n'abakezi bahurikiye mu mashyirahamwe n'amakoperative twebwe akamaro tubibonamo cyane cyane aho duherereye ni uko gushyika ubu abakenyezi dushobora kumenya ingene twitunganya mu bijyanye n'amashyirahamwe turimo turashobora kumenya ingene tubyifatamo na cyane cyane abakenyezi n'abigeme ko aho hambere hahise bavuga yuko umukenyezi ari uwo guteka ari uwo kuvoma ari uwo gusenya hamurikobwa z'iterambere nabyo bigakorwa n'abagabo gusa ariko ubu rero akamaro twakuye mu mashyirahamwe ni uko turiko turabona yuko abakenyezi umukenyezi uyu munsi aritungamiriza imigambi yo kwiteza imbere akamenya ingene abyifatamo na cyane cyane ko twaroheje inyigisho n'ibyo bitatura amatati idaciye mu nguvu rero twe turabibonamo akamaro kanini cyane na cyane cyane ko umukenyezi ubu ashobora kuba yokora nawe ibikorwa by'iterambere mu rugo akunganira umufasha wiwe basanze bubakanye ibyo biri mu byo turiko turabona no mu kigano ego murakoze cyane
ego ibintu canke ikintu mwuba mwarungutse mutari mufise imbere y'uko muja mu rugo Rwanda nk'ibihe nk'iki
wasubiriramo kuko sinzi ko noba ndahantu hadafite amarezo hariho ibyo numva neza
egera telefone uyumvirize neza cyane rwose nariko ndakubaza ku bwawe ikintu wahungukiye wewe turetse ibintu wamenye kuva ubwiye muri urwo Ruganda ibintu utaruzi n'ibihe ibintu ubona ko wungutse ku giti cyawe
ku bwanjye ibintu baba amaze kunguka na cyane cyane yuko sanze ndi mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana akamaro maze kubibonamo cyane nuko nka jewe ndashobora ubu ndafite igitungwa niguriye ashobora no kwigurira agahuzu ko kwambara ndashobora no gutunganiriza abantu baje kunyitura bivanye n'inyigisho twahawe muri izo nyigisho twashyikirije n'ishyirahamwe ya JAB ndafite ubwizigirwa cyane aho mperereye kuko ndashobora kuronka icyo mpanura bagenzanje na cyane cyane iyo habaye amatati ama kandi ndashobora no kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere na cyane cyane nkuye uburyo mu mashyirahamwe tuba duherereyemo kandi ndabona yuko ushobora kuronka n'ingene ndabyifatamo umurongozi byiza ngo batwigishije
namwe madame Delicia Ndagijimana ikintu mwotubwira kuri urwo Ruganda ni nk'iki madame Delicia muratumva mwumvirize neza ibibazo ndumva ko imirongo ishobora kutameze neza mwumvirize ibibazo mu kimwishura ikintu mwebwe mwotubwira kuri urwo Ruganda ikintu kimeze nk'ikintu gishasha mwahungukiye n'iki
haba jewe ni kwa Ndagijimana Delicia ndi uwe mu kice ndo mu Frambo Dorazi natumiwe n'ishyirahamwe Ajati twaraharonke inyigisho nyinshi cyane zaradufashije ziriko ziradufasha ibyo baduhaye turiko turabiha abandi bantu mu buryo butandukanye biratuma nyine hari ikintu gihinduka nko kucerekera abakenyezi hariho abandi hantu biriko biradushikana cyane ubwa mbere baratwigishije ibijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ndinda barabitwigishije cyane biradufasha ni ukuvuga ubunye aho mperereye cyanke aho naje mvanserukira ishyirahamwe Ajab nagiye ndigisha abandi bantu ukuntu botatura amatati bidaciye mu ndinda biradufasha kandi bigenda bituma haba amahoro hamwe n'ahandi ugasanga biriko biratungana abahora bagenda bashambirana mu mashyirahamwe bapfa ibintu biriya kubyerekeye ibintu by'amafaranga cyangwa iki
bigenda neza kubera ubumwe twaravyize turaronka umuco ukwiye ukuntu twobigenza biciye mu mushyirahamwe ya JAF kandi kucerekeye jewe nyene je nyene byarafashije biratuma nyene nomenya noronka ukuntu niyunguganye canke norugira ishyirahamwe mvuga nti kwiyunguganye ukuna kuri yanyu jende umujene nyene biramfasha nyene turacyamwe n'abandi bajene turamenya ukuntu twokwiyungunganya uno munsi ntibyokunda yuko umujene ahari canke igihe aho bivanye n'ukuntu nahuye n'inyigisho zo muri ajafa novuga nti ntarose akazi ka leta canke ntagize ntesi noshobora kuba nshaka sinogira nshaka sinogira amaboko baratwigishije ukuntu twokwiyungunganya baratwigisha ukuntu twokwifata ukuntu twoja hamwe ukuna kuri yanyu kugira ngo twiteze imbere kugira dushitugire ahandi hantu dushitse
ubwenge mwaharahuye madame Agereciya Ndagijimana mubusangira gute n'abandi bafasoni bo mu mihana ikabo ku mutumba aho muherereye
murakoze cyane aho mperereye cyane ku mutumba aho mperereye ni kuvuga bivanye n'ukuntu batwigishije gufatura amatati bidaciye mu ngenda biratuma ni kuvuga twaba abaserukira abandi twigize izo nyigisho twagiye kwigisha abandi turabigisha ibyo baduhaye ibyo batwigishije turababwira ukuntu utatura amatati bidaciye mu ngenda turabasigurira turabibereka ni ukuvuga haba ku mitumba cyangwa ku madona cyangwa hehe twarabigishije aho mperereye turabigisha ibyo batwigishije ni ukuvuga ubonye waragiriwe amahirwe waragiriwe amahirwe ukiga izo nyigisho zo muri ajat hama ukamenya ukuntu watatura amatati udaciye mu ngingo birasuma aho waba uri hose ata muntu yoshamirana n'ubundi cyangwa bopfa ibintu yanyu cyangwa mu mashyirahamwe ngo bopfa ibisha n'ibiri yanyu uhari cyangwa wari izo nyigisho urashobora gufasha uwundi muntu uko byo biba bimeze kose wamenya ukuntu witwara ndetse no mu rugo baratwigishije ibintu baratwigisha uri umupfasoni cyangwa uri ukuntu mutoshamirana n'umufasha wawe cyangwa iki ukuntu wokwitwara cyangwa ukuntu wabigenza
madame Isabelle Zaninka mwavuze ko muri urwo ruganda mwahamenye byinshi cyane rwose ku mufasoni ashobora kwitunganya agashobora no gukora ibikorwa byo kwitunganya akaba umufasoni akaba uruhara rwiwe atari kubuja kuvoma nk'uko byari bizwi abo mwubakanye babifashe gute muhinduye ukuntu mwari mukora ibi
ego murakoze cyane
nukuri
jewe umufasoni asanzwe nkunda kuba ndimuhira umugabo nawe yagiye nawe ku yindi mirimo rero ingene uwo twubakanye yabyakira neza cyane kuko nk'ubu maze kuba ndi ndongozi y'abandi mu mashyirahamwe kandi nkaba abantu baza kunyitura nkagira icyo ndabahanuye bivanye n'ibyo twigishijwe muri izo nyigisho eka nawe nyene arabinezererwa cyane kuko ntarajya mu mashyirahamwe naguma ndamuzeye ku munyu nkaguma ndamuzeye ku isabune ikirakitu cyose akaba ariwe ndagisaba ariko ubuvuge biramuhimbara cyane kubera asanga nagiye nko mu ishyirahamwe nk'amashyirahamwe yo kugirana no kuguranana cyangwa yamaze kuba koperative agasanga nanjye hariho utugambi nunganiye mu rugo agasanga kuko nanjye nagize icyo nguze mu rugo nk'ubu ajya agasanga nkaca ndamubwira yuko mfite udufaranga mu ishyirahamwe runaka arabihimbarirwa kuko hano mu Kirundi iwacu hari umugani muyibutsa bakunda kuvuga ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi twasanze batabivuga gusa ahubwo biraba ingo cyane cyane kuko aho hambere umugabo yarondera wenyine umukenyezi nawe akaba ari uwo kwicara ngaho muhira mbere abakenyezi bakanabatuguza n'uko tujya haba ahabona ariko rero ubu barabinezerewe cyane na cyane cyane ko amashyirahamwe kenshi ariko aratanga izo nyigisho hagera n'igihe agahamagara n'abagabo bw'abagabo nawe bamenyeshe yuko ataterambere rishobora kuba mu rugo umugabo akora wenyine umugore nawe hariho ibyo bamurekera mu rugo nk'uko umenga nta terambere ashoboye rero ubu unye usanga mu ngo naho tubona kiretse n'ibitange aho tugendera kuko bivanye n'inyigisho twaronkejwe hageze y'abapasoni bariko baratumizwa n'abandi bagabo babo mu rugo hari habada kunyitura bakambaza ngo ndababariye nanjye ibintu ndabigenza hanyuma nkata ndabamenyesha yuko jyewe nkumbure bigenda neza mu rugo kubera nandi mu mashyirahamwe sisi icyo nunganira umugabo hanyuma umugabo nawe kandi arabinezererwa cyane kuko bwa mbere iyo uvuze ngo ugiye mu ishyirahamwe ry'umukenyezi umugabo abagabo ntibabitegera babona yuko umengano kwiyerereza umengano kubira icyo ukora ariko ubu bamaze kubona yuko umugabo uyu munsi yabuze isabune umukenyezi yiyungunganije arayironka mu rugo biyabanezera cyane ku buryo bwaho no mu kibano turagenda tukagirisha n'ayandi manama kububakanye tubamenyesha akamaro ko kubwira bareke umukenyezi nawe yitunganye mu migambi yo kwitera imbere yo kwiteza imbere na cyane cyane aje mu mashyirahamwe uko mashyirahamwe bahigira ubumenyi bwinshi n'umuntu ashaka kugira ubufasha bwo kwigisha abasanga mu ishyirahamwe bakahumvira inyigisho nyinshi kubera baba bari kumwe n'abandi kuko bigoye gusanga umuntu umwe ukura amuhugura umuha inyigisho ingene yo kwitwara ari mu ishyirahamwe ingene yoba indongozi nziza mu ishyirahamwe ariko iyo bari kumwe biroroha cyane ko batubaha inyigisho nk'aho merereye jyewe murantunganya n'ikiganiro abagabo gusa kugira tumenyeshe abagabo yuko umugore ntiyenda atarondeye mu rugo atatera mbere bihaba ego rero abagabo mpereyemo no kuri wanjye arabitegera cyane kuko asanga nanjye nshyize icyo ndiko ndungura mu rugo mu byerekeye iby'iterambere murakoze
na madamu Delicia Ndayiragijimana mukanya aratubwira ukuntu byifashe aho imukike ariko imbere yaho reka duhe ijambo umunywanyi wacu Fisa Alexi muraho muri hega Fisa Alexi
erere kigari mu Rwanda mu murenge wa Ndera
ni byiza cyane rwose murasa kabaza murasa ya icyumviro turi ko tuyaga n'abafasoni bagiye mu Rwanda rwo gukarisha ubwenge mu bisata bitandukanye haba ukuntu batunganya amashyirahamwe ukuntu batora inyishu z'amatati reka n'ibindi tuba ku ijambo kibazo cy'icyumviro yego
kuko mbanje gushimira abatumirwa kuba baritinyutse ari abagore bakajya ku ruhando nabo bakajya ngo batange ibitekerezo bagire icyo bunganira abagabo kugira ngo abasaba kugira ngo bahimirize abandi nabo se bakangurira abandi nabo kwitinyuka bakajya bajya mu mashyirahamwe kandi bakarwanya ibintu bijyanye no kwitinya kw'abakobwa ngo byacyari imico ya mbere aho umugore wasangaga ari nk'umukozi w'umugabo ni ukuri turabishimye cyane ndabishimye kubona bari baragiye mu mashyirahamwe nabo bakajya baterera kabo
murakoze icyumviro mushikirije Fisa Alexi reka icyo cyumviro tugihe madame Ndagizimana Adelicia Gilicha kivuze ko ushanahe Alexi Fisa arashima ukuntu mwatanguye ibikorwa byo kuja habona mu kiga ibintu by'ingirakamaro akaba batira kamo ko muhimiriza n'abandi bafasoni icyo cyumviro mu kivuga kwi
murakoze cyane nukuri ngerageje kuraba aho inyigisho zasanze tuzi nukuri bagiye hageze natwe twigisha hageze kandi cyane yaje kutwigisha inyigisho ari abapasoni n'abigeni gusa baratwereka neza yuko umugeni afite ijambo hari icyo ashoboye gukora hariho ashoboye kwigiza hari ibyiyumviro bitoguma mu bwenge ntabyo kuvuga ngo twokwinjira mu tugaruke hasi kuko byari mu minsi yose twatwigishije cyane hama bamaze kutwigisha ubumwe birafite aho bitugejeje baba abapasoni baba abigeni ubumwe bavuga ati hari icyo bashobora nyine bivuga ati ari umupasoni yavuga ati nubwo umugabo ataba ari hafi hari icyo ashoboye gutunganya mu rugo hari icyo ashoboye gukora nkatwe nkatwe abajene nshobora kuvuga ati sinoguma mvuga nti ndiko ndasaba iki ndiko ndasaba muzika cyangwa ndiko ndasaba amayinite uno munsi baratwigishije umugambi uko ntitwatunganya imigambi kandi ishyirahamwe ryatse ryari kurera twigisha ariko ryadufasha
bitwigisha cyane n'ubukiriko turi ngiga ukuntu twakwitunganya imigambi ukuntu twagenda ukuntu twakatura amatati aho tugeze hose tugashobora kukatura amatati bikatworohera kuko ikintu umaze kuciga kuvuga ati iki kiri nkuru bitunganye gushanke kuriya cyangwa kuriya birafasha cyane novuga nti aho ndisha nko mperereye cyangwa aho mbona cyangwa inyigisho turimo biriho birafasha cyane turi kutwandika kandi rugeze ku bitaro kuko turi mu minsi ihetse baba abapfasoni benshi bunge bari mu mashyirahamwe abigenze turi mu mashyirahamwe ku rundi rwego rwo hejuru kuko mu minsi iheze wasanga ata mupfasoni cyangwa umwegereye uvuga ati ndagiye mu mashyirahamwe cyangwa ndagiteye kuko ntibyakunda n'umugabo we ntashobora kubona yabwira ibigirwa n'ibiki mu munsi turi ku rundi rugendo bavuga nti sometimes turusha ku ruhande ndimo turi abapfasoni n'abigenga turi mu mashyirahamwe kandi cyane kandi atatu turadufasha ku rundi rugendo rwacu kandi tugenda twitahura kuko baragerageza kutwitaho ku mwanya nta minsi rero adatutaje aho turi kubyo twigishe yongere twigisha aho yagejeje yongere kubaha ibindi ku byo twarabonye
egome madame Isabelle Zaninka kugira ngo abapfasoni bijijukire amashyirahamwe ikabaje mu bikorwa nk'ibyo muherutsemwo inganda ari benshi cyane rwose hokorwa iki kugira ngo n'abapfasoni baze baragira uruhara nko mu biganiro nk'ibi turiko turashyira habona cyane cyane byerekeye abapfasoni hokorwa iki ikibuze n'iki
egome murakoze cyane ereka mbanze imbere cyane ishyirahamwe ryatugeze ryatubahuye no kuba twoja imbere y'abandi tukaronka icyo tuvuga egere icyokogwa nuko abakenyezi nka bose bakwiza mu mashyirahamwe mbere tw'abakenyezi gusa ahubwo icyokogwa kandi mbona nuko na nyabakenyezi rero tugiye mu mashyirahamwe tuca tumenya n'ingene tuzifatamo rero tukaba dukengurukira jake ko iyo ariko baradufasha cyane yuko y'ingene twita twifatanye iyo tumaze kujya mu yandi mashyirahamwe kuko hambere hari icyo abagabo bavuga yuko umukenyezi agiye mu ishyirahamwe akaronka amafaranga akaronka akiyunguranya bica bimutera ubwibone ugasanga nk'ubure ntacubahana n'uwo bubakanye rero nagira nsaba icyokogwa yuko umugambi wo kwaguka abaronkeje inyigisho cyane cyane bakongereza igitigiri nk'ubu izo nyigisho ziriko ziratangwa mu makomine make cyane nk'ahomerereye agize intara ya Muyinga ko ndende mu Nyamuyinga barifuza cyane yuko izo nyigisho zoshikira n'ahandi mu yandi makomine kandi bakazigisha abantu benshi cyane gusumba abo bazigishije mbere kugira dushyire hariya hasi mu mitumba twebwe nubwo twarohejwe ubwo bufasha bwo kwiga izo nyigisho iyo turiko turababwira ubumenyi tumaze kumenya n'abo turiko turabibwira baratubwira bati reka twese turakeneye kubimenya none rero icyo nusaba cyokogwa ni uko abakenyezi bose bakwijukira amashyirahamwe hanyuma bakongereza n'ubufasha ku ishyirahamwe ariko yabishyira mu ngiro ritwigisha kugira abashyikire benshi bashoboka na cyane cyane nk'urwaruka rw'abigeme uyu munsi barahebye amashuri nta kazi kahari rero iyo turiko turababwira ko bategereza kwiyungunganya bakajya mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere bahamenyera byinshi kuko bimwe bigamije ishuri yabishyire mu ngiro bitunganiriza imigambi bo nyine nicyo gituma rero dusaba yuko izo nyigisho zoshikira urwaruka rwinshi rushoboka mbere n'abapfasoni benshi bashoboka kubwira iterambere mu ngo zose ko tumaze kubona umukenyezi mu rugo adateye imbere n'urugo ntiruheza ngo rutere imbere rero dusaba yuko izo nyigisho zoguhigwa ku mpande zose bakongerereza n'ubufasha kugira bikwiragirwe hose murakoze
tubibutse inshuti muri seko muri kumwe n'abandanya kumviriza radiyo nk'ijwi ry'amerika CNN i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turi kumwe na Kwizera Lucky Ahmad muraho Lucky Ahmad
muraho
murakomeye
turakomeye hano mu Rwanda mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi murenge wa Buyoga
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ni ikibazo ndetse wenda kibanze n'icyumviro nagira mbaze ese muri uwo mugambi w'izo nyigisho bihabwa abo bakenyezi cyangwa se abo bapfasoni b'abarundi ese haba harimo n'umugambi wa leta leta ibibifitemo umugambi ese na ikintu kibazo nakwibaza aho ngaho mu Burundi haba hari nk'ikigega urabona ko mu Rwanda wenda hari nk'ikigega gifasha abapfasoni kigafasha mu iterambere kibaha wenda igihe urugero nk'abagore rimwe na rimwe nta ngwate baba bafite igendanye n'ubutaka wenda kuba basaba amafaranga muri banki ariko hari ibigo by'imari mu Rwanda usanga byishingira nk'abagore kugira ngo bibahe amafaranga yo kuba bakoresha mu mishinga yabo ese mu Burundi ho ibyo bigo byaba bihari ese leta irabafasha iki ni uruhe ruhare rwa leta mu kuba yabafasha kugira ngo bakwirakwize n'ibyo bikorwa hagati mu gihugu ndetse mu byaro yaba mu byaro ndetse no mu mijyi y'igihugu cy'u Burundi ibyo bibazo nagira ndabaza
murakoze Kwizera Lucky Ahmed kuri iki kwica kibazo ubwo Uganda wari watunganijwe n'ishyirahamwe Ajape Africaine n'ishyirahamwe ry'ugwaruka hamwe n'ibiro bya ONU Femme ryatanze umutahe ariko ibibazo bibiri byabo reka tubanze tubihe Isabelle Laninka tubakwijambo
ego murakoze cyane kuri icyo kibazo mutubagije twebwe aha mu Burundi hariho banki yagenewe gufasha abakenyezi cyane cyane bahurikiye mu mashyirahamwe ariko rero ikibazo tugifite amashyirahamwe duba dusanze turimo ntabwo ariteza imbere cyane turacyari imihugurwa ry'ingene twobaho mu burongozi bwiza n'ingene twokwitunganiriza imigambi ariko rero ingorane ikihaba ni uko usanga n'ayo mashyirahamwe y'abakenyezi usanga akenshi kugira ntituronswe iyo ngurane y'ibanki yagenewe gufasha abakenyezi dusanga basaba ingwati rero iyo basabye ingwati hari ishyirahamwe cyangwa koperative riba bataritunganya kugira baronke ikintu bashobora kwatiriza muri iyo banki icyo twasaba ni uko kuba ishyirahamwe yajyate ariko riratwigisha ingene twokwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere n'ingene n'inyifato twogira ijyanye n'uburongozi bwiza ni uko icyo twosaba leta nayo y'u Burundi yo kwizera amashyirahamwe y'abakenyezi ikabaha ubufasha ikabaha ingurane tugakora imigambi isumbuye tugeze mu gushika uyu munsi hanyuma abakenyezi tukabona kwiteza imbere intambamire iri hari ni uko kenshi mu banki atanga ingurane usanga bariko barasaba turiko turasaba ingwate rero icyo twosera kamo leta ni uko abakenyezi burya turashoboye ni uko nyende tutaragera ku rugero dushobora kuba tworonka ibyo dutanga ku ingwati mu gihe bo twizera bakaduha ingurane n'ubushobozi bwo gutunganiza imigambi tukabimenya twebwe nyine tukajya hamwe nk'abakenyezi tukagira ubunani turabona ko mu minsi imbere twese twotera imbere imene gihugu wese mu Burundi agatera imbere ndetse imiryango yose guhera kuva kuduga kuko icyo tubuze ingene dutanga ingwate kugira turonse izo ngurane mu mashami cyane abakenyezi n'abigeni
murakoze cyane reka nari icyo kibazo gihe ibyo zimviro ni ibibazo tubihe madame Delicia Ndagizimana
murakoze cyane ajyate ibituri hafi cyane ntituyatwigisha ko ntitwokwitwara nyuma yo kutwigisha tukatura amasasu yafatiye ku ngingo baratwigishije ukuntu twokwifata nk'abarongozi b'abandi mu mashyirahamwe ukuntu twokwitwara n'ukuntu twohoba intwaro nziza hagati yacu rero nyuma y'izimigisho aemere yuko banki y'ugwaruka n'abakenyezi bazoduha imitahe yajyate izoduha imitahe tukiyungunganya abigenwe n'abakenyezi ukuntu twoshika ahandi hantu batuba bitwigisho cyane batwitaho kandi cyane rwose nta nyinshi hera bataje gutwigisha rero niyo mpamvu bazoyaduha ntabyo kuvuga ngo tuzotanga ingwate ajyate n'ibizoduha ataco twe dutanze kandi atanyungu batubyeye ko tuzobaha natwe
murakoze tukiri kuri mwebwe nyene Delicia Nzagizimana hari ikibazo umufasoni Isabelle Zaninka yashikirije kivuga ko muri iki gihe abafasoni bariko baronka inyigisho z'ukuntu bashobora kwiyunganya gushinga amashyirahamwe gutunganya neza umashira hamwe hari ikibazo mwamufise aho muherereye kijanye nuko abo mwubakanye batemera guruhara rushasha aho mufasoni Isabelle yavuga ko kera abafasoni babazwi nk'abantu bakora ibikorwa byo mu rugo kuvoma hamwe gusenya hamwe n'ibindi aho muherereye ibyo hinduka bariko babyakira gute
Amherereye n'ukuri ariko kuzakira neza kubera ngo mwisigese umugabo ni yamwiyabye ngo yamenya ngo umuntu arahari ngo yamenya ko arahari hari ngo yamenya n'ishoro ariko ubunye aho abapaso ni narije ngo tugire mu mashyirahamwe tukaba kumwe n'abandi n'umugabo arashobora kuba afite ikibazo mu rugo ukagenda mu mashyirahamwe hariho amashyirahamwe yose kugira ngo tuguranana ukagenda ukagurana ugasanga cya kibazo kiratorera inyishu bidaciye kuri wa mugabo wawe cyangwa bidaciye kuko ntiyahora cya adahandi hasi ya burara ugasanga ibibazo byakemutse ariko byashyira neza ku rundi rugero kuko mu iterambere ridasanzwe biratuma ubuntu tubona imbere kurusha uko twari kare umufasoni yari uwo muhira umugeni yari uwo ngaho muhira nta kindi kintu yabaga ariko uno munsi arajya mu mashyirahamwe akarangura imigambi akabona yuko nawe yashobora gushinga ishyirahamwe agashobora kubona imbere hiwe akavuga ati ndiko ndabona bityo fise nzoshika kuri ibi cyangwa gishika kuri ibi bagasanga biri kubiragenda neza ku rundi rugero
mu fasode Isabelle zani nka mwavuze mu kanya kibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'uko abafasoni bashobora kwiteza imbere ubuhinga barikora uronka reka barikora kaca ubwenge mu bisatsi bitandukanye ariko ikibazo nyamukuru mukaba mvuga ko ari ikibazo cy'ingwate icyo kibazo kubwanyu mu coke mugwa gute ninde ufatiye mbere
ego murakoze cyane icyo kibazo cy'ingwate nakwivuze cyane ku banke yo gufasha abakenyezi ariko nkuko mugenzi wanjye yagiye kivuga ishyirahamwe ajya peri ko yatwigisha kuzitunganya ingene tuzobigenza yoyo byatubwiye ko tuzotanga ingwate ariko ndi kumvuga cyane gusa ko ayo mabanki ya leta tukaba dusaba yuko ibyo bintu by'ingwati nabo nyine hariho igihe usanga amashyirahamwe ataragera ku rwego rwo kuronka ibyo atangamo ingwati usanga bitugora kuronka izo ngurane rero icyo tubona ko icyo tubona byogenda ni uko haba n'ubwo gufasha bwavuye muri miliyoni ifame ariko buraca kwishyirahamwe ya byape na leta yogira icyo ikoze kuri iyo banki yo gufasha abakenyezi bakongereza na leta ikatwizera nk'uko isanzwe itwizera mu kubaha uburenganzira bwo kugira badushyikirize izo nyigisho na leta nayo nyine yogira n'uruhara kugira amashyirahamwe menshi ahurikiyemo abakenyezi bashobore kwiteza imbere kuko ubunye turiko turaraba aho Burundi bugeze turafise icyizere yuko turi imbere abakenyezi abigeme tuzaba twafashije mu bikorwa by'iterambere byo guteza imbere cyane na cyane cyane yuko mu Burundi abakenyezi aritwe batubwira ko turi benshi cyane rero tudafashije mu bikorwa by'iterambere abagabo bonyine barashobora kuba batobyifasha mubere abakenyezi tutagibye n'uruhara bibonekera cyane cyane nk'iyo hageze igihe umusoni yarasi umugabo yamenyereye yuko umugabo ari wamuzanira byose hama hageze aho yitaba Imana umukenyezi biramunanira kwitunganya na bya bindi umugabo yamusigaranye mu rugo bigatemba byose bikagenda kubera iki umukenyezi atahawe uburenganzira bwo kujya mu mashyirahamwe atahawe uburenganzira bw'inyigisho ingene nabyo byifashamwo ingene umugabo atahari ashobora gutunganya urugo no gutunganya itunga umugabo amusigiyemo izo rero namba ntizirakunda kwibonekeza rero tukaba duhamagariye abakenyezi bose n'urwaruka ko bose bategereza kujya mu mashyirahamwe kugira izo nyigisho n'ubwo tuzihabwa akaba zironkeje tutari abantu benshi cyane natwe turonke ingene mu gihe bazotwigera muri ya mashyirahamwe turonke natwe ingene dushikira abandi batagize amahirwe yuko ibyo nyigisho zibashikira nitwe rero bene kuzibashikiriza ariko tuzibashikirize natwe dufise ingene twitunganije aho tuba duhereye mu mashyirahamwe turimo
murakoze tukikumwebwe nyine Isabelle Zaninka turetse bimwe mu byo mumaze kuronkamwo reka karishamwo ubwenge haba gukeka ku kumenyera gutunganya neza amashyira hamwe gutatura amatati ibindi bintu mwibaza ko inganda zizokurikira zo shimikira ko byogirira akamaro abafasoni ni nkibi
ego cyane ibindi twifuza yuko byogirira akamaro abafasoni ni nko kujya mu nzego zifata ingingo umufasoni ahari akiyumva ko nawe ashoboye akiyumva yuko iyo hageze mu matora haba muri politike haba mu bindi akiyumva ko nawe ashoboye twebwe turifuza yuko izindi nyigisho zoba inyigisho zo kuba umukenyezi akamenya uruhara afise no mu muryango kuko intambamyi dukunda kubona aho tubaye turakunze kubona intambamyi z'uko umukenyezi bigorana cyane kugira mu muryango ahavu bashobore kumuha ashobore gutorana mu muryango ibyo nyigisho rero dukeneye kuko hari igihe na twebwe tutamenya abasaza tutamenya uburenganzira dufise haba mu byerekeye amatongo haba mu byerekeye ibyo kujya mu nzego zifata ingingo ibyo byose turakeneye muri inyigisho hanyuma izindi nyigisho nabyo kandi dukeneye ni inyigisho zerekeye ibyo twebwe nyine turonke izindi nyigisho zo kubwira duti twitunganirize umugambi jyewe nka jyewe nka Isabelle nshobore kugenda mu gitaro nshobore kwitegurira umugambi kandi uwo mugambi ndawitegurire hanyuma ndondere bwa bufasha ngenda jyewe nyine kuwitegurira ko nk'ubu arashobora kuba ndiko ndarose izo nyigisho mugabo ntaramenya ingene ashobora kwitegurira umugambi jyewe nyine ibyo nyigisho rero byose turabikeneye izindi nyigisho tubona kandi twumva zotugirira akamaro ni inyigisho zijyanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina kuko akenshi nabwo hirya no hino aho tubona abakenyezi bari mu mashyirahamwe barakunda guhohoterwa na cyane cyane iyo biteje imbere ugasanga ibyo barondeye byose nta burenganzira babifite ko ugasanga uwo mwubakanye waragiye mu mashyirahamwe yarakwemereye warose inyigisho urifatwara neza mu rugo urafasha umugabo mu by'iterambere mugabokenyezi nta burenganzira afite bwo kuyikora kuri bimwe yarondera rero ibyo nyigisho bijyanye kugira nizo zijyanye n'ihonyango ry'agateka ka zina muntu inyigisho zijyanye no gutatura amatati idaciye mu nguvu izo ze ntwara zirohejwe ariko nizo nyine zijyanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina turazikeneye reka se n'abagore bonyine bahohoterwa n'abagabo na bonyine usanga bahohoterwa hanyuma rero ageze ku kuntu ubwo buryo bwo guhohoterwamo umwe n'uwundi ntamenye ko ari uguhohoterwa rwarazirwa ugasanga byandurutse mu bwicanyi rero nibyo nyigisho turabyikeneye
ni byiza cyane rwose reka nicyo kibazo tugiheye madame Delicia ndayagize imana ibintu mwifuza kuvyoja ku rutonde rw'izindi nganda zizotunganirizwa abafasoni n'abakobwa ni ibi
murakoze cyane nkama izindi nyigisho twifuza ko baduha inyigisho zo kugira imigambi y'iwacu ni ukuvuga ego baratanguye kuziduha ariko baziha abantu bake cyane niyo ugiye kubyigisha babandi bagenzi abo kubera basanzwe bamenyereye abapfasoni n'abigeme bamengana abantu bahora bashoboye cyangwa bamengana abantu badashika kuri iyo migambi basaba yuko botwigisha turi benshi cyane imigambi umuntu ukunda ashobora kutunganiza imigambi wiwe kuko aho ashobora guca nimba ari ishyirahamwe akavuga ati iri shyirahamwe ryemewe rishoboye gukora ariko mbanje kuryandikisha aho bakatwigisha bakatwereka inzira zose zishobora gucamo kugira ngo uwo mugambi wawe ushinge imizi ugire aho ushyitse nk'uko uwo mugenzi ariko arabivuga bakatwigisha n'ibyerekeye ihohoterwa ry'umukenyezi cyangwa ejo urebye n'abagabo barahohoterwa muga mu gihe abafatanya tuzaba twigishijwe kubera bahohotera umuntu byose kubera ukuntu ushobora guhohotera umukenyezi cyangwa umugabo bigatuma mu ngo zigenda neza kandi bigatuma amahoro arama ku bantu kuri bamwe n'abandi ni ukuri ibyo turabisaba aryatwe cyane nk'uko cyangwa itwitaho cyane twigisha kugira ngo nibyo bonye ibyo bishyikiye kuko ufite ishyirahamwe cyangwa ufite umugambi wateguye ugasanga wa wundi mu bana ntimubihuri byafashe mu gitene nta n'ikijya kuma yemerera inkuru imaze avuga ibintu n'amanyanga kuko usanzwe nawe iyo uri kugira ibintu utari kuzi imbere y'ibindi turasaba cyane adapu nk'uko ifitaho ikwigisha n'ibyo wonye turabyifuza cyane ko twabishyika ko kuko byodufasha cyane kuko ibyo dushobora guha perema inyigisho zihambaye cyane zidufasha zidushyira ahandi hantu.
Murakoze, Madame Isabel Zaninka, ikintu cyokorwa kugira ngo abapfasoni abakobwa binjijukire ibibazo cyane cyane bishyira inyungu zabo imbere nk'ibihe nko mu bibazo cyane cyane bijyanye nyine z'abapfasoni ugasanga kenshi na kenshi abapfasoni ntibariko uratira kamwe cyane wabaza ibibazo cyane baje muri ayo mahugurwa ayo eka izo nganda ayo mashyirahamwe ikintu akamamotera abapfasoni n'abakobwa naka.
Ego murakoze cyane nkabyewe ku bwanjye akabumunotera abapfasoni n'abigeme kubyokoreka kugira iterambere ribandanye ryiyongera nuko twokwijukira gukorera hamwe tukijukira abapfasoni cyane cyane tugakora twizigiraniye tukitegurira imigambi yo kwiteza imbere tukajya hamwe ndetse tukagira n'inyifato zibereye ku bo dusanze twubakanye ibyo nabyo byodufasha. Ikindi nacyo tubona cyo tuma iterambere rigenda neza mu byo twokora nuko twosaba izi nyigisho nubwo tuzironswa umwanya muto cyane ariko kandi turasaba yuko iruhande y'umwanya muto tuzironswa nk'icyigwa tukagifatira nk'iminsi irenga ibiri cyangwa irenze ukwezi tukiriko tukakinonosora nyine tukavaho nyine twanonosoye ukuntu bishobora kugenda n'ibyose nyine n'amahanzuro tuba twihaye. Rero ikindi nacyo dusaba kandi ko cyohinduka ni uko ahubwo iyo hageze yuko bazodufashisha ubwo bufasha kuko ishyirahamwe ADEPR ryaratwemereye yuko ku bufasha ryaronkeje rishobora kuryotanga ingurane kuri ayo mashyirahamwe bakitunganiriza imigambi ni uko boraba izo ngurane hari igihe usanga abantu bahaye ingurane ishyirahamwe ugasanga barihaye ingurane ishyirahamwe ridashoboye gutunganyamo umugambi urama ugasanga ni nk'inkica nk'ikize cyangwa ugasanga babahaye umwanya muto cyane nko kugira umuntu atera imbere akora umugambi ujya umuteza imbere biramara igihe kitari gito. None rero twasaba yuko urumbure mubwo bufasha tuzoronswa kugira ngo ubufasha bukwiye bukwiye kugira dushobore gutegura ikintu kizoba kuzoduteza imbere nini buri nko mu myaka nk'itanu iri imbere tukabona yuko amakoperative y'abakenyezi ariyo ariko arakora ibijyanye n'iterambere umukenyezi wese ashobore kuzoba ashoboye kwitunganiriza imigambi yiwe ndetse mbere ikindi tubona cokorwa nuko n'abagabo nabo nyene bohimirizwa ku bwinshi kuko akenshi umugabo ahohotera umukenyezi yagiye mu ishyirahamwe usanga ari ukutamenya. Rero turasaba n'inyigisho z'abagabo nazo nyine zigwizwe ndetse mbere umugabo bagatora n'umwanya bakamwigisha ari kumwe n'umukenyezi wiwe urwo rugo bakagwigisha rwose kuko kenshi usanga bahohoteranira kubera kutamenya. Murakoze cyane ibyo byinjira nashikirize.
Murakoze Madame Delicia Ndagijimana hokorwa iki akamamotse abapfasoni n'abakobwa kugira ngo bijijukire cyane cyane ibibazo bishikiriza ingorane cyangwa ubuhinga cyangwa bwohabwa abapfasoni n'abakenyezi nko mu kiganiro nk'iki ugasanga kenshi abapfasoni nibo bashyira habona ibibazo cyangwa ibyiyumviro bafite kokorwa iki kugira ngo akamamotse abapfasoni kugira ngo bagire n'abakobwa kugira ngo bagire uruhare ruhambaye cyane rwose ni nk'aka kurushije.
Murakoze cyane ibyo nk'akamunotera abapfasoni n'abigeme ni uko bakwitabira cyane inyigisho cyangwa bakwitabira cyane kuza mu mashyirahamwe bakabona yuko nabo bafite impano bakabona yuko icyumviro cyabo cyoshika kure cyangwa umugambi wabo washobora gushika kure cyane ukabageza ahandi hantu turiko turabyiga kandi bamwe bariko barabyumva abapfasoni n'abigeme bariko barabyumva ariko si benshi cyane nosaba n'abapfasoni bataremererwa n'abagabo babo kuko si bose babemerera bakabareka bakajya muri uwo mugambi bakavuga umupfasoni wanjye arashoboye kumara ibi cyangwa ibintu biriya kubera nyene nkuko mugezanye ariko arabivuga ajate yakemereye ubufasha bivanye n'imigambi tuzo bazoshira amashirahamwe azotanga imigambi yabo hanyuma imigambi yabo bayige ko bavuga ati uwo mugambi urakunda canke ntukuwunda hama bashobora gukora kandi bazoduha ubwo bufasha atazi kugira ngo bashaka inyungu ni ukuvuga rero ikintu nahimiriza abapfasoni n'abigeni ni uko kuba benshi tubyumva tukabyiyumvamo tukabikora tubikunze atagukwega amaboko atavuga ati mbega ibi bintu biriko bijya hehe bigoshika hehe ibyo ni ukuvuga turamutse baramutse babyitabiriye cyane bizoshika kure kandi tuzokwishika abandi hantu nyuma y'imyaka ine itanu abapfasoni n'abigeni bazoba ari abashoboye bazoba ari abantu bashobora gufata ingingo bashobora no kuba mu bintu mu nzego z'igihugu bakavuga ati nashoboye gushikiriza ijambo kandi ishingiro cyatukiremye
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza ni radiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Eric muri aho Eric
mukomere cyane rwose ndi Eric ni ngaha mu kirundo mu bugabira
ni byiza cyane rwose kandi kazi na ninde
Eric Nduhayimana
duga ku ijambo ikibazo cy'imbwiro turi kumwe n'abafasoni babiri
cyangwa nashaka kubaza umukenyezi none afite mu kirundo cyangwa mu bugabira amashyirahamwe arahari gusa mugabo kenshi na kenshi ntabwo dukunda kubabona baje batugirisha inama batubwire bishasha n'icyo kibazo na leta
murakoze Eric turazi ko ingana nk'izo ziriko ziratunganywa mu ma province mu ntara zitandukanye z'u Burundi mufasoni Isabelle yazari nka mu kirundo izo nama zizotunganywa vuba ndazi ko mukorana cyane rwose na Ajap Africain
anengera gitishira kuri icyo kibazo ahariko aratunganywa aho ngeze amaso izo nyigisho ni mu ntara ya Muyinga no mu ntara ya Bujumbura indi bahoze bitwa ngo ni Bujumbura Rirare niho tuzi cyane izo nyigisho ziriko ziratangwa n'ishyirahamwe Ajape kuko ishyirahamwe Ajape nibyo biriko birerekana ibikorwa kuri tere muri izo ntara uko ari zibiri rero izindi andi mashyirahamwe iyo bari karatunganya ibyo bikorwa mu ntara ya Kirundo sindayazi icyo ntacyo nocishyurako gusa izo ntara zibiri nibyo nzi nka jyewe aho mereniye kubera ishyirahamwe ya Jape nsanzwe ndaririmo ukuvuga aho iriko rirarangurira ibyo bikorwa ni muri izo ntara zibiri ahubwo rero akamo tujya dutera n'uko naho nimba izo nyigisho atazi ihari yuko na umbure na leta yoca ifasha ikafata mu mugongo ishyirahamwe ya Jape kugira ishobore gutunganya ibyo bikorwa no mu zindi ntara kugira nk'uko bariko barabisaba ibyo nyigisho zishikire abakenyezi benshi cyane bo mu Burundi kugira haba mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi abakenyezi bose baterere imbere rimwe niko murakoze
reka duhe n'ijambo kandi ubundi binywa nyuri radiyo hejuru ry'amerika haba kubaho Norbert muraho
muraho
ego turaho
neza ni neza
ego muherereye hehe
ubungubu turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
ni byiza cyane
murenge ni uwa Buyoga
ego
ni byiza kuba abo bapfasoni barimo bashaka ukuntu bakwiteza imbere halo
duga ku ijambo turakumva
ni byiza kuba abapfasoni bari kwiteza imbere ariko se nibaza nti izo ntara ni byiza yuko barimo ese hari ukundi bafasha bagenzi babo nka leta wenda babaha inyunganizi
mushaka kuvuga ukuntu bafasha leta
leta iyo bafasha nyine
reka icyo kibazo tukibaze Delicia Ndagizimana mwavuze ko izo nganda zitunganywa na Jape reka nibyo ONU Femme leta mwavuze ko yatunganije ibanki y'abafasoni ibindi bintu leta ya Burundi yo bibafasha n'ibihe madame Delicia Ndagizimana
murakoze cyane kuvuga Jape iri kurakorera umugenda no guhaha mu ntara ya Bujumbura zesanzwe ndi mu ntara ya Bujumbura no kuvuga ibizohera muri zintara zibiri bariko barondera uko bo kwigisha mu ntara zose n'amakomune yose kugira ngo leta ibafashe mu mugongo kandi kugira ngo twese hamwe abigeme abakenyezi dushobore tube abantu bashoboye bafite ikindi cyumviro gishika ku batanguye vuba batanguye muri genezenze mu kwicumi bariko barabandanya bigisha ni ukuvuga aha muri zintara zibiri niho bamaze kuba bariko baratanguye kandi bari ku muvuduko munini cyane ku buryo atanduyohera ataho bagende batari kubaratanga inyigisho bagenda barigisha bigisha bigisha kugira ngo bazoshike muri izo ntara zose kandi bose ba ni ukuvuga iyo leta izotanga kuri ayo makuru izo ntara zibiri gusa ni ukuvuga izotanga ku ntara zose ajate yaratwemereye kandi izobikora kandi si kuvuga ngo ni hamwe izofasha bose abigenzi bose n'abakenyezi bose n'abandi bazoshikirizwa babitege cyane kandi ndazi bazabigera ko urabye umwete bafite n'ukuntu bari kubaratwitaho cyane
murakoze madame Isabelle zani nka mwavuze ko hariho banki y'abafasoni ibindi bintu mwibaza ko nka leta bwira mu ruhara kugira ngo abafasoni aho bari hose baba abari ku mitumba baba abasanzwe bari mu mashyirahamwe abatari mu mashyirahamwe n'aba mu bisagara kugira ngo uruhara rwabo mu bikorwa by'iterambere mu bikorwa byo guhanira agati kaza muntu mu bikorwa byo gutatura amatati kugira ngo igitigiri cyabo kibe kinini cyane rwose leta yakora iki
ego murakoze cyane nka jyewe intererano y'iwanjye icyo mbona leta yokora ni uko na leta yoshigikira amashyirahamwe cyane cyane ariko arakorera muri ibyo bikorwa kuko navuze ko mu kirundo nkombure ajape muri ino minsi aho mperereye biriko birakorwa na ajape mugabo bidasigura yuko ari ajape yonyine iri kirakora ibyo bikorwa hari n'ayandi mashyirahamwe usanga ariko arakorera muri ibyo bikorwa mugabo nimba batayabona ayo mashyirahamwe ko ariko kizi icyo leta yokora nuko yocishigikira ishyirahamwe ririko rirabitunganya neza bakabifata mu mugongo kugira no muri izo zindi ntara bashobore gushikayo ikindi rero twose dusaba ka mu leta ni uko izo nyigisho mu gufata amashyirahamwe ariko arazishyira mu mugongo mu gufata mu mugongo amashyirahamwe ariko arazishyira mu ngiro ni uko na leta nawe yemeye kugira uruhara nyamunini ko kugira ishyigikire ayo mashyirahamwe cyane cyane nabo nyine bashyiremo ukuboko kugira izo nyigisho ntizishyikire aba bakenyezi bakeya turiko turavuga zishyikire n'abandi benshi cyane cyane n'abari mu ntwaro ku mitumba guhera mu butimbiri guhera mu mazone muki izo nyigisho nazo zishobore gushyikira bajya bajya intwaro ku mitumba amara y'ibyo bizajya mu ngira ari uko leta nayo igize ikiterera muri uyu mugambi na cyane cyane ku ishyirahamwe yajya turiko turabishyira mu ngiro ayo yandi mashyirahamwe nk'uko uwo mu kirundo yabivuze nimba batayabona bafashishe ajyate uburyo buboneka cyane kugira bashobore gushyika mu zo zindi ntara nicyo nusaba leta murakoze
murakoze madame Isabelle Zaninka uruhara rw'inganda inyigisho zitangwa cyane cyane ku bafasoni n'abakobwa ni inyigisho zihambaye cyane rwose nashaka ariko mutubwire n'uruhara indero n'inyigisho kuja mu ishuri kuja muri kaminuza eka kuja kurenza kaminuza gushika no kuri doktora uruhara byogira mu gufasha abafasoni barundikazi n'inkuru
koze cyane uruhara twogira abafasoni b'abarundikazi ni uko iruhande y'izo nyigisho zo kwitunganya mu mashyirahamwe no guhabuka twohimiriza urwaruka cyane cyane urwo rwaruka ndetse turubyara tukaruha imbero tukitunganya muri bwa buryo turiko turaronswa kugira twigishe abana b'abakobwa babigeme cyane cyane kugira bige amashuri yisumbuye bakunda ishuri kuko uyu munsi abana b'abigeme bahejeje amashuri ayo navuga n'amashuri mato mato baca bihutira cyane kujya ku bagabo uko kwihutira kujya ku bagabo rero uri kurabiraba ahanini usanga biterwa n'ubukene biterwa n'ubukene ariko abana b'abagabo b'abigeme usanga batwazwa indwa n'abagabo bubatse cyane cyane ariko rero iburyo bizana namwo turiko turaraba hirya no hino amatoza tugira aho tubaye usanga abo bana b'abigeme babahendesha uburyo babahendesha amafaranga babahendesha iby'ababyeyi babo badashoboye kuronka none rero mu gihe tubona yuko abigeme bo kwijukira cyane nabo nyene kujya hamwe bakaje mu mashyira hamwe turashima cyane yuko no ku mashure ubu hasigaye hari hamashyira hamwe kwiteza imbere na cyane cyane mu bana babigeme bari ku mashure abazeyi babo bakabasaba udufaranga duke duke two kuzabaraziganya nabo nyene bakizigamiriza kazoroza rero tukaba twashaka yuko n'ubundi mu byifuzo dufise iryo shyirwa ry'abakenyezi bari mu mashyira hamwe ntabyo nyene byojana n'indero y'abigeme abigeme cyane cyane tukabashyira mu ishuri nka twebwe tumaze kubona akamaro ko kwiga kuko nubwo turi mu mashyira hamwe hari ibyo dusanga twarahombye cyane kubera tutize amashuri yisumbuye na cyane cyane ko tubona kugira umupfasoni cyangwa umwigeme aje mu nzego ari uko aba yarize amashuri bya kaminuza bya dogitora n'ahandi rero bikaca bitwereka yuko aricyo gituma abigeme badashyirwa n'abapfasoni abari mu nzego zifata ingingo baba bakeya bitumwe n'uko amashuri baca bayacikiriza hagati rero ko bana kajyo ko kwicunganira iyo migambi kugira dushobore no kwigisha abana mu nyigisho duhabwa no mu nyigisho duha abana bacu tukabashyira mu mashuri na cyane cyane tukihera ko twebwe tumaze kujya muri ayo mashyirahamwe yo kwiteza imbere.
Murakoze madame Delicia Ndagijimana uruhara rw'inganda zikoresha ubwenge mu bisata bitandukanye ku bafasoni n'abakobwa n'uruhara ruhambaye cyane rwose ariko nashaka mu gice muvuze ku ruhara rw'indero n'inyigisho guhimiriza abakobwa bafasoni kuja amashuri kaminuza bakaminuza gushikaho bashikano ku rundi rugero rwa doktora ibyo zogira byofasha gute cyane cyane abafasoni barundikaze.
Murakoze cyane mu kuvuga hakamo nk'ikintu bavuga ko ushereke abafatanye n'abigeme ingero two kubwira ababyeyi cyane hama tukaba abantu nyine tubandanye amashuri twumviye umubyeyi yaguhanuye ubumwigena tubandanye amashuri rekana n'igize
ndumva telefone ya madame Delicia Ndagijimana mwatwumva
yego ndabumva cyane
bandanye duga ku ijambo
nariko ndavuga ngo nk'uko mwariko twariko tubivuga ngahanye ngo abakenyezi abigeme tukoba mu bantu bafata ingingo no munsi biriko biterwa n'uko abigeme cyangwa abakenyezi tutabandanije amashuri tutari dufite akaryo ko kwiga amashuri ngo tuyabandanye waho uvuga ati ntegeje imanitere ndagiye ku mugabo ntabyo kwandanya amashuri sinota dogitora cyangwa siko byari ariko uno munsi ikintu nohimiriza twebwe abigeme cyangwa abakenyezi ni ukwiga amashuri menshi cyane kuko iyo wiziragira ubumenyi iyo wize uravuga ati ndatunganya umugambi ukuno kuno uba ubona video y'izorya cyangwa uba ubona ahantu washobora gushika ikintu rero navuga kuri zorya ni uko twovuga ati twobona imbere twobona yuko twize tuzoba turiko turashe ubwenge cyane tuzoba turiko turabandanya cyane bizotuma tushika kuri ya migambi turiko turifuza bizotuma dushika na hahandi tuzoshitse kubera utize amashuri ni ukuvuga ati woja muri leta ngo ufate ingingo bivana na diplome uba ufite cyangwa n'ubumenyi uba wararose warahawe cyumahimiriza rero abigeme n'abakenyezi nuko twokuza cyane tukiga za kaminuza za dogitora tukacazane size hama tukaba abantu bashoboye.
Murakoze cyane rwose reka na madame Isabel Zaninkana wenyine mu gusozera tirakamu turazi ko igihe cyose habaye ihindagurika ry'uruhara muri sosiyete si bose bajyakira neza nashaka mu tirakamu nk'abantu babona ko uruhara rw'abafasoni rumaze guhinduka boba batabibona nk'uko abandi bafasoni cyane abandi bantu bose babibona akamumwotera abantu bakigonanwa ku byerekeye uruhara rushasha rw'abafasoni inkaka
ego murakoze cyane byo akamunotera abantu batarabona uruhara rushasha nabonye mugerageza bogerageza baba bagabo bakiyugurura mu mutwe bakabona yuko iterambere ridakozwe n'abantu babiri mu rugo ridashobora gushoboka na cyane cyane yuko isi y'ubu yaraje umuntu arakora kugira yungunganye mu rugo ntaho bagifite barima ntaho isi yaraje yo kurimamo bisigura yuko
akanya katujanye iki kibazo madame Isabel Zaninkani ibaza ko tuzobandanya ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radio ijwi ry'Amerika ndagushimiye nawe madame Delicia ndagizimana ku kanya mu hari radio ijwi rya Amerika
murakoze cyane
ndashimiye Camelios yadufashe mu bya bw'izuma na madame Nadia Taha yadufashe kwigiranya ikiganiro mwakoze mwese mugire amahoro mugoroba mwiza.